bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio 18 muri kumwe na Joy Diane na hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Itegeko ryajyaga rihana abakoresha ibiyobyabwenge ryagiraga ibihano byoroshye byari nko gufungwa hagati y'imyaka 3 n'5 ubu uri muri gigwa ndetse rimaze kunyura mu nteko ishinga amategeko risigaye kuzasohoka ibyo bihano bizabikuba inshuro zigeze kuri 5.
Uni ACP Gumila Gilbert umuyobozi wungirije w'ikigo c'igihugu gishinzwe igororamuco mu gihugu c'u Rwanda avuga yuko abadandaza ibyayuramutwe bagiye guhagurukirwa hisunzwe amategeko akomeye. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri makiko ONU yagiriza abategetsi bakomeye mu gisirikare cha Myanmar kuba barakoze ivyaha vy'ihonyabwoko mu bwicanyi bwakorewe abayisilamu bo mu bwoko bw'abaroyinga. Mucegeranyo ONU yashize ahabona ejo yasavye ubucamanza mpuzamakungu gufata mu minwe ico kibazo no gukurikirana abo basirikare. Muri iyo raporo yasohowe na Geneve, ONU yagiriza General Min Aung arongoye ibiro bikuru vya gisirikare hamwe n'abandi basirikare batanu bafise amapete ya general ivyaha bihohotera kiremwa muntu n'ivyaha vyo mu ntambara. Iyo raporo yagiriza kandi urongoye Myanmar kuba atashoboye gukoresha ububasha afise kugira ngo ashobore guhagarika ubwicanyi ku baroyinga. Uyigeze guhabwa agashimwe ka Nobel ku ruhara yagize mu kurwanya intwaro ya gisirikare ya Myanmar yaranebaguwe n'amahanga ko yarananiwe kuvugira ubwoko bw'abaroyinga. Leta ntaco iravuga ku ico cegeranyo ca ONU, ariko yamye ihakana ko igisirikare cayo ataruhara cigeze kigira mu ihonyabwoko ko canke ubundi bwicanyi bukabije. Kwibuka no kunamiraho mukenguza amateka John McCain birabandanya hano muri Amerika, ariko hitegurirwa indwi yo kumwibuka mu bisagara bitatu. Uwo mutama yaramaze imyaka 81 y'amavuko yitavye Imana ku munsi wa gatandatu ahitanywe na kanseri yo mu bwoko. Igihizi gaciwe kizokwerekana muri Arizona leta avukamwo ejo kwa gatatu. Inyuma y'iminsi ibiri azoca ajanwa ku cicaro c'inama nshinga amateka kiri ngaha Washington DC aho yaramaze imyaka 32 arangurira amabanga y'ubukenguza amateka. Nyuma y'imisi yo kumusabira izoherezwa kuri katedrale ya Katolika i Washington ku munsi wa gatandatu, aho vyitezwe ko ahoze ari perezida wa Amerika Barack Obama na George W. Bush bahoze barongoye Amerika bose bazoshikiriza amajambo. McCain azoca ashingurwa ku munsi w'Imana ku ishuri riri mu gisagara ca Annapolis muri leta ya Maryland aho yakurikiranye ivyigwa vya gisirikare. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25, 31 na 41, ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mushobora kumva ijwi rya Amerika ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuanze duhere mu gisagara ca Bujumbura mu gihugu c'u Burundi, aho urwego rwo gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora runegura iburabuzwa mu kazi k'abamenyeshamakuru b'iradiyo y'imico Kama bakorewe n'abapolisi kuno wa mbere. Nestor Bankumukunzi arongoye urwo rwego yibutsa abapolisi ko bajeje gucungurira umutekano w'abantu bose kandi ko umenyeshamakuru warekuriwe gutohoza inkuru ahariho hose ataburabujwe. Ni kumwe n'umenyeshamakuru ijwi rya Amerika i Bujumbura Raymond Zimana ariko arakurikirana iby'iyo nkuru. Raymond, amahoro.
Amahoro Diane.
Gwamenyesha makuru ni bande hama bakubaguye bigenze gute?
Abamenyesha makuru ni Ale Majeste Barenga na Ale niyo mucamanza hamwe na Bella Gloria Akimana bakora kuri radio y'imico Kama, radio Kretir, abo rero bakaba bakubaguwe ejo mu gihe cy'icyazine n'abapolisi hari ahitwa Kigeri muri zone Ngagara ahari amatati y'itongo hagati y'imiryango ibiri abapolisi rero bakaba bariko bashyira mu ngiro ngo urubanza rwaciwe n'ubutungane barushira mu ngiro ku nguvu uba ushamiranye n'abanyagihugu ariko rero bamenyesha makuru bobo bagiseho aho kwemererwa gukora inkuru batiye bakubagurwa barasunagurwa bararakwa ibikoresho mbere hakaba hariyo n'umwe yemeza yuko yagiye kwa muganga kubera yakubiswe ikibuno cy'inkoho mu mugongo
hama ubu rero yaba uwavuga ko yakubiswe canke bagenzi biwe amagara yayo biyifashe gute bameze gute
ubu uyo yakubiswe baramuteye umuti uba ameze neza mbere ari ku mirimo ubundi nawe uno munsi yaciye asaba karuhuko ntiyaje gukora ariko rero ubwego sense baragwituye none uno munsi rwashyikirije yuko runegura inyifato y'abapolisi baburabuza abamenyeshamakuru mu gihe abamenyeshamakuru baberetse yuko ari abamenyeshamakuru bariko barakora bakavuga yuko hahunyanzu amategeko yo kumenyesha umwuga wo kumenyesha amakuru kuko umumenyeshamakuru ari kwiwe gukora inkuru kandi abapolisi bajeje gucungera umutekano w'abamenyeshamakuru
hama muri polisi ho hari ico basigura bavuga kuri iyo ngendo
ego mu gipolisi bavuga ko abamenyeshamakuru ngo batakubaguwe ahubwo ko bari baje ngo gutuma ibintu byunyuka ngo kuko ngo abanyagihugu babonye ngo hakiye haba bace baduze agashavu hanyuma Pierre Nkurikiye yavugira ubushikiranganje bw'umutekano agasaba abo bamenyeshamakuru kwitura ubutungane ngo nibo bafise ivyemeza ko bakubaguwe nabo bapolisi
urakoze cyane gose Raymond Imana ubandanye ukurikirana iyo nkuru hama turaza kongera amakuru yacu yo hanyuma
urakoze Diane
mu gihugu cy'u Rwanda ikigo cy'igihugu gishinzwe iguriramuco kiratangaza ko ibihano kubafatiwemo ikoreshwa n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge bigiye kwikuba inshuro eshanu aho ni bumwe ngo mu buryo bavuga ko buzofasha mu kugabanya ibitigiri by'abashora ibiyuramutwe ibindi kuri inkuru turabibaza umenyesha makuru y'Ijwi ry'Amerika mu Rwanda Themistocle Mutijima
Ikibazo cy'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge cyane cyane mu rubyiruko kiri mu by'ubutegetsi bw'u Rwanda bugaragaza ko bihangayikishije kurusha ibindi baravuga ko umubare w'ababikoresha ndetse nabo ubuzima bwabo bukomeje kwangirika kubera byo uyongeraho kugabanuka umwaka w'2016 wonyine wasize abarenga 2800 banyuze mu bitaro bya Ndera bivura abarwayi bo mu mutwe kubera indwara bakomoye ku biyobyabwenge Hagiye hashyirwaho uburyo butandukanye burimo n'izinyigisho zitangirwa mu bigo by'amashuri yisumbuye zigamije kugaragaza ububi bwabyo cyane cyane mu rubyiruko niganje mu babikoresha n'ababicuruza ariko bigasa naho ibyo bidatanga umuturambye kuri ubu rero ingufu zigiye gushyirwa mu itegeko rihana iki cyaha nk'uko ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco bigaragaza ACP Gumira Gilbert umuyobozi wungirije w'iki kigo yabwiye Ijwi rya Amerika ko mu gukaza ibihano hazibandwa hanini kubacuruza ibiyobyabwenge
itegeko ryajyaga rihana abakoresha ibiyobyabwenge ryagiraga ibihano byoroshye byari nko gufungwa hagati y'imyaka 3-5 ubu riri muri gigwa ndetse rimaze kunyura mu nteko ishinga amategeko risigaye kuzasohoka ibyo bihano bizabikuba inshuro zigeze kuri 5 kugira ngo wa wundi uroga urubyiruko rw'u Rwanda wa wundi ubifitemo inyungu akabikora nkana bikamugirira cyabe mwungura mu mafaranga we ahanwe by'intangarugero bibizaje bibera isomo n'abandi batari babijyamo ndetse na wa wundi izo nyungu yumve ko ari ntazo abireke burundu
inzego z'ubutegetsi zivuga ko benshi mu rubyiruko bishora mu biyobyabwenge kubera urwiganwa no kugendera mu kigare cyo gukora ibyo babonanye bagenzi babo ubuyobozi bw'iki kigo gishinzwe igororamuco bukavuga ko gukorera ubukangurambaga mu bigo by'amashuri yisumbuye bitavuze ko ariho hari umubare munini w'abishora mu biyobyabwenge ahubwo ariho hari urwo rubyiruko rugeze mu myaka irangwa no kwigana imico y'abagenzi babo icyakora hanaho si shyashya
urubyiruko aba bakiga ngenda babona benshi cyane bashobora kunywa ibiyobyabwenge
arongeye twiganye gutya bitewe n'impamvu z'uburyo anywa ibiyobyabwenge bituma ava mu ishuri
ukunda kubibona mu kigo ugasanga umunyeshuri azanye inzoga mu ishuri ukabona arayinywe tukabona nyine ibyakora ntago ari byiza
aha akaba ariho ubutegetsi buhera busaba ababyeyi abarezi ndetse n'abayobozi b'ibigo by'amashuri gukurikirana imyitwarire y'abana mu rwego rwo gukumira ko bishora mu gukoresha ibiyobyabwenge icyakora mu gihe kuri ubu byinshi mu bigo abana biga batahi wabo bamwe mu barezi basanga ingufu nyinshi zashyirwa mu miryango no mu nzego z'ibanze aho bataha
abana turera nyine nk'uko mubivuze n'abana baza ku ishuri bagatahi wabo mu ngo zabo ari naho usanga hahandi ashobora no kugera mu hanze mu giturage bya bindi twamwigishije akaba yagira influence extérieure yatuma bimuvamo niho ubundi duhera tugira ngo ibe ipfundo ryahariye mu giturage umwana aturuka kugira uko tuza kuza kumwigisha nagera mu rugo wabo asanga nta kindi kintu kindi cy'inyigisho ashobora kongera kubona kimufasha bimwe kwa muhaye
kugeza ubu gahunda y'ubutegetsi ha mu Rwanda n'ukubaka igihugu kizira ibiyobyabwenge ariko kandi uko imyaka ishira ababyishoramo barimo n'ababishakira amara mu kobo bakomeza kwiyongera imibare y'inzego z'ubutabera igaragaza ko mu mwaka ushize w'2017 abakatiwe n'inkiko ku byaha bifitanye isano n'ibiyobyabwenge bagera ku 5584 ni mu gihe mu mwaka wari wabanje w'2016 bari 4453 bamwe mu rubyiruko bakagaragaza ubushomeri nka kimwe mu bisunikira bagenzi babo mu biyobyabwenge kukuba rero ubu buremere bunyuze mu bihano buzakangara ubu bwiyongere bw'ababyishoramo no kubitega amaso Temistocre Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Temistocre Mutijima arakenuye tuve ngaho mu Rwanda cye dukubitira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abafisa babo bahitanye canke bakirwaye Ebola muri Kivu ya ruguru basaba leta kongereza ibitigiri by'abaganga kugira ngo bashobore guhangana n'ico kiza umenyesha makuru ijwi rya Amerika muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Claude Ganza munyamagana hatugire ku muriri w'ino nkuru
ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa munane nigo Ministeri y'ubuzima muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko icyorezo cya Ebola cyadutse mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ku nshuro ya 10 iki cyorezo cyaduka muri iki gihugu gisanzwe gifite ibibazo by'umutekano muke mu bice bitandukanye byacyo hari hashize icyumweru kimwe gusa Ministeri y'ubuzima n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS batangaje ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 7 koko ngita kibarwamo icyorezo cya Ebola iki cyorezo cyari kimaze iminsi kiyogoza ibintu mu ntara ya Equateur kuri inshuro ya 10 Ebola igaragaye muri Congo aho iboneka cyane mu mujyi wa Mangi nuherereye mu birometero 30 mu majyepfo ashira uburengerazuba bw'umujyi wa Beni imwe muri teritwari zigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru aba ni bamwe mu baturage baturutse Beni bavuga ko byifashe muri ibi bice
Ebola ibonapiga abantu bakasana na abantu banagomba kwenda mu mashamba
Ebola irimo irica abantu cyane bamwe barimo guhungira mu mashyamba kuko nta bufasha babona imodoka zitwara abarwayi zirimo ziratunda abantu butitsa barimo gupfa cyane njye mfite abantu babiri bari mu kigo gipima Ebola barimo data umbyara n'umugore wa mukuru wanjye baracyari ku ivuriro abandi mu rugo turi bazima uretse ubukene bw'amafaranga nta mafunguro turi kubona mbese nta bufasha na buke turabona ndasaba guverinema ya Kongo kohereza abaganga bahagije bagahangana n'iyi ndwara ya Ebola hano muri Mangina no mu nkengero zayo guverinema niyongera abaganga idufashe kugeza iki cyorezo kirangiye inama turimo guhabwa no kugira isuku twirinda kuramukanya no gukorana aho kutwiboneye kuko Ebola yandura binyuze mu cyuya n'andi matimba wuzi
sana kugusana gusana kwa majasho na bigne byingine
uretse ha mu mujyi wa Mangina mu bindi bice bivugwamo Ebola harimo hitwa Mabalako Butembo, Musienene na Oicha ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS riravuga ko ibikorwa by'ubutabazi mu bice nka Oicha bigoye cyane kubera umutekano mu cyuhari gukurikirana abarwayi cyangwa abakekwaho virusi ya Ebola nabyo ni irindi hurizo kuko aho bari uyu munsi atari hejo baboneka kubera izo mvururu zituma abantu bahunga cyangwa izindi mpamvu zirimo no kujya gushaka ibabeshaho imibare itangwa na OMS kimwe na Ministeri y'ubuzima muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irerekana ko kugeza ku itariki 25 z'uku kwezi habarurwaga abantu 111 basuzumwe virusi ya Ebola 83 muri bo basangwa bamaze kuyandura abandi 28 bikekwa ko bayanduye abagera kuri 77 bashobora gupfa ariko abamaze kwemezwa kugeza ubu ni 44 mu gihe abandi 28 nabo hari ibyago by'uko yabahitana amakuru ava mu nzego z'ubuzima mu Rwanda aravuga ko hari impungenge z'uko hari abaturuka abaganga bakaba bakwinjira mu bihugu by'u Rwanda na Uganda bagakwira kwiza iki cyorezo mu bihugu bituranye na Congo kugeza ubu ariko nta bantu baragaragaraho iki cyorezo cyangwa virusi yacyo haba mu mujyi wa Goma mu Rwanda na Uganda ku mipaka y'u Rwanda na Congo hashyizweho abaganga bapima binjira mu gihugu ngo nihagira ubonekaho ibimenyetso bya Ebola kurikiranwe hakiri kare ariko izi nzego zishinzwe ubuvuzi zirakangurira abaturage kwitwararika no kwirinda kwegera umuntu wese ugaragaje bimwe mu bimenyetso bya Ebola birimo kuruka umuriro mwinshi kuva amaraso mu myanya yose y'ubuhumekero n'ibindi kugira ngo iyi ndwara ikumirwe itaragira bihitana iki cyorezo cya Ebola cyagaragaye mu mujyi wa Mangina muri Kivu y'Amajyaruguru ni icya 10 kibasiye Kongo kuva mu 1976 Ebola kandi yayogoje uburengerazuba bwa Afurika hagati ya 2013 na 2016 ihitana abagera ku 11,300 Claude Ganza munyamagana mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa ku bwa radio y'Amerika
Claude Ganza Munyamagana arakoze nkuriwe mushobora gusura kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com duce tubandaniza kiyago cabanyedini aho no musi tubandanye ikiganiro kivuga ibijanye no kunywana ku bumenyi hamwe no kwizera imana muri kino gice kigira kabiri turahagarara cyane kubijanye n'ubuhinga bwo kuvura hamwe nuko kwemera mugenzi wacu ibujumbura Diane Ndonse arabanza twibutse abatumire bari basangiye kiyago mu gice ca mbere
Ego Diane ni nahazwe n'ubunyene abatumire ni babandi turi kumwe n'umuganga w'umuhinga mu gukora abantu akaba n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi Richard Karayuba turabaramukije
Baramutse
turamukije na Patiri Ribois Kagabo nawe ne yigisha muri kaminuza y'u Burundi hamwe no mu seminari nkuru y'Ubujumbura
Baramutse neza
Ego Sheikh Haruna Hunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi mukora no mu gisata cindero namwe bwe turabaramukije
Turabaramukije turamutse n'abatukurikira
Ndamukije namwe bwe mwese mutwumviriza ku ijwi rya Amerika Tubandanya ikiganiro kivuga ko kunywanisha ubumenyi hamwe no kwizera ko mu mana Nibutse ko mu gice ca mbere twahagaze ku ntangamarara y'ukuntu ukwemera gushobora kubana n'ubumenyi umuntu afise atagikumira ikindi aho bano bahinga mu bushakashatsi batubwiye ko ataco ubushakashatsi bwerekana nka gishasha kitari mu ijambo ry'Imana uyu munsi rero turahagarara cyane ku bumenyi mu gisata c'ubuvuzi hamwe no kwemera Imana Patiri Ribois Kagabo nk'umuhinga muri filozofi mutangure muducire ku mayange ukwemera ko mu mana hamwe n'ubumenyi buva ku bushakashatsi bukogwa nikiye kiza imbere y'ikindi
mu byukuri ntagi tambuka ikindi kiretse gusa ko nkatwe bitwemera turuzi ko ijambo ry'Imana ari ryo riri imbere ritambutse byose ibindi bigenda bikurikira nubwo bumenyi bugenda bukurikira kumbure bugenda bufasha gusigura cyane bugenda bufasha kwibaza kubandanya bibazo mugabo n'ubumenyi bwamye abantu bamye bazi ibintu bageze kubisigura mugabo bagasanga ijambo ry'Imana naryo ryabisiguye bageze bakaraba ingene baza bara barabyumvikanisha
ntagikwiye kuja kandi hejuru y'ikindi
n'ukwemera kwacu nuko kwizigira kwacu ni ijambo ry'Imana nibyo biri imbere nibyo biri imbere
reka tugaruke ku muhinga muvuzi mu gisata cyo kubaga Karayuba Richard umusanzwe muri no mu témoin de Jehovah ego bavuga ko aba témoin de Jehovah batemera guterwa amaraso kandi mwebwe mu gisata cyanyu mu byo musanzwe mukora harimo ukubatera amaraso mwebwe ibyo mubikora gute
urakoze cyane
ego
jewe ndu mu témoin de Jehovah mu témoin de Jehovah no kuvuga yuko nemeye gukurikiza amategeko y'Imana yose ntakuyemo nitegeko narimwe niko kwizera kuko iyo umuntu yizera hanyuma agasobanura amategeko y'Imana aba ari umukirisa ameze ngo iki wa feke bamwe bavuga feke
abadakwije
ibisabwa rero kugira ngo kwize ibisabwa Imana irafise ibyo yadutegekanirije abakoresha Bibiliya urabona yuko igihe Imana yari mu muntu yamuhaye amategeko kandi umunsi umuntu yarenza amategeko y'Imana yaciye agirande yaciye yirukanwa mu itongo Imana yamuteguriye Bibiliya ivuga yuko Imana yaturemanye ubwenge kugeza aho tuzokwama turiko turungura ubwenge gushika ibihe bidahera niko Bibiliya ibivuga mu musiguzi
ego reka ndabasubize inyuma gatoyi
navuze rero ku kibazo cy'amaraso
ego
kuko ndabona yuko ari cyo kikuraje ishinga jewe rero ndumushirije kandi ndabaga abagwayi b'ubwoko bwose baba batemwe nduje Jehova baba batara batemwe nduje Jehova hari abagwayi benshi baza bakubarira urabona ko ingwara nyinshi zadutse hari sida hari ama hepatite hari ibyo byose abagwayi baraza bakakubarira ngo jewe uzombage ariko ntuzontera amaraso sindinda kumubaza ngo uri umutemwe cyangwa uri umutemwe kuko abatemwe bobo iyo baje kukuraba nicyo cambere bagusaba ariko abandi ntibabikubwira bakubarira gusa ngo ntuzontera amaraso twebwe rero ku buhinga bwacu mu buryo dukora medicine yarateye imbere cyane kugezaho ama operation menshi tugira adakeneye amaraso turabaga imingo ndabaga prostate ni operation akenshi kunda gusenya kuva amaraso ariko nta probleme tugira rero abatemwe iyo baje kwa muganga kubera yuko bambajije ico kibazo c'abatemwe specifically baraganira na muganga akamubarira docteur je ndafise ukwizera nagomba ndagusabe uzombage udakoresheje amaraso jewe rero nkora iki ndagenda kanaba ekipe abaganga basinziriza abagwayi abo bita abanesthesiste reanimateur tukaraba dossier y'umugwayi hanyuma tukumvikana ingene tuzomuvura tudakoresheje amaraso muri pratique yanje canke mu kazi nkoze iyo myaka yose no vuga yuko bihora bigenda neza
ego ndabona ashe
haruna je nagira mo uranunga sinzenya ngaruka kantu gatonya kibazo bagivuga ati mbega hagati y'ubuhinga cyangwa ubushakashatsi ubumenyi no kwizera cyangwa kwemera hazi ikizimbere n'igike turetse no kuvuga ngo kwizera cyangwa kwizera imana kuko hari abantu bwo ntibizera imana mugafise ikintu bizera ibintu byinshi ubenye ko turavuga urumvise ningene Dr. Karabiba yareko aravuga nge kwizera rero nibaza ko bizimbere kuko turiko turaraba uwa mbere yatangwe kubaga umutima muri America tayi nashira giyemo byavuye ku kwizera avuga ati none uyu muntu ariko arapfa ndamubona nogira gute none ko ndavuga nti kwizera biraza imbere kandi bigatuma rero nubwo bumenyi butera imbere cyane gose gusumba n'ukuri kandi abantu bafise abashakashatsi abenshi bariko baraje no kwemera imana akabyinyama akavuga ati tubona ko twataye igihe mu kwani dukora ibintu tugira kwemera imana kugira ngo babone hahani no vuga ivomo ry'ubwo bumenyi aho buri kuko buravise iryo vomo ariko barukuramo nta rimwe vomo ngo ihagaze ngaha acamye yuko kuja ahaturi uri kuragenda imakambo teza kuja mu kuryo cyangwa kuja mu kubamfu hariho rero ukuntu intumbero iba ifise nta cyane cyane kujya no buvuzi rero nuko imana izimbere ibindi byose nko nabize mu ntango
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Turabandanya ikiganiro muganga Karayuba Richard mwavuze ko mukazi musanzwe mukora ko kubaga abantu mutemera ibyo gutera amaraso bivuye kukwizera kwanyu mbega twovuga ko ari ubushakashatsi butaratera imbere ngo buje ku rugero rwo guhuza n'ibyo Imana yashizeho nkuko mwamye mubivuga
urabona amaraso ni science hariho science yitwa hematologie ni science kugeza ubu abahinga baba hematologiste chanka hematologue tubivuze mu rurimi rw'Igifaransa aba hematologue ni science kugeza ubu ntibarametriza chanka ntibaramenya neza ikibazo cereke amaraso baracagira bwa bushakashatsi wariko uravuga mukanya
kugira bahambye ibijanye
kugira ngo batahure ibintu bimwe bimwe kubera iki ndaguha example urashobora gutransfer mu ngwaye kwa muhamaraso wiyumvira yuko ni meme group ni meme factor regis ayo na mafactor atuma amaraso aba compatible ugize compatibility ukasanga ni sawa wayatera umugwayi agacagira areje hano nyene no kuvuga yuko hari ibintu bimwe tutaratahura muri iyo science abashakashatsi rero babandanya bagerageza gutahura buhoro 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 kandi medicine yarateye intambwe ikomeye kubera yuko ibintu byinshi baragerageza kubitahura ariko haraho batarashika
ego nubwo ibintu mwavuze ko bigenda neza ubumenyi bugenda butera imbere bukagenda bumenya ko ukwemera bwa bundi ariko kwatanguye ariko bari bakwiye gukurikiza ko hagataho ko atangorane abantu bagiye baragira bivuye kuri izo ngorane zo kwizera ugasanga hari icyo batakaje cyangwa hari
icyo muri cyo nokongera ko twebwe muri Eglise Gatolika dukurikira Bibiliya kandi Bibiliya yose twebwe nitwe dufise ibitabo byose twemera nta na kimwe kivamo kandi n'ibirimo byose turabyemera kandi tukarondera kubikurikiza mwa kuri ico kibazo cerekeye iby'ubumenyi n'ukwizera na Eglise Gatolika yagiye aca mu ntambwe nyinshi ubwa mbere miti ukwizera ukwemera kwacu niko gutegerezwa guhinzira n'iby'ubumenyi ariko ubu novuga yuko aho tugeze ataraho neza Eklezia Katolika twebe turemera yuko abumenyi bwa mbere hoho bashobora kudufasha byinshi kumenya byinshi bidufasha gusobanura n'ibyo Imana yavuze kandi tukabona neza yuko biri twame tubivuga no ngaha ibyo ubumenyi buzana biri mu byo mugabira n'Imana yaduhaye yahaye abantu kugira ngo bashobore kuyimenya kugira bashobore kuyimenya zose bijya muri iyo nzira yo kuyimenya mu kwemera kwacu rero turemera izo ntambwe tukabona yuko izo ntambwe zifasha ukwizera n'ukwemera nako nyine gutera kuje imbere kumenya Imana gusumba
ego mbega nk'abantu batajya kwa muganga bakavuga ko Imana ishobora kubakiriza muhira cyangwa ibintu bimwe bimwe bavuga bati ntitwokurira indege kubera ko indege isaba yuko umuntu agira passport bati ntitwoca mu byuma by'ubuhinga bwa none cyangwa bati ibintu bitandukanye bifatiye ku kwizera kwawe cyangwa ati ntitwokoresha telefone kubera yuko ari ibintu tutazi neza iyo biva kubera yuko ubuhinga nyene bwagiye buratera imbere mugabo abantu mu kwizera sinzi ko ari abantu mu kwizera baba batagiye baratera imbere mwe bw'ibyo mu siguri
twibwe mu kwemera kwacu nta kuvuga ngo ibintu by'ubuhinga bw'ubu biradusubiza inyuma bizana ibintu bitajyanye n'ukwemera kwacu twebwe turabiraba neza tukabyiga neza tukabyumva tukabitegera mu gihe bitagwanya ukwemera kwacu atahantu bigwanya ukwemera kwacu kwemera kuri muri Bibiliya kwemera tumaze gushika ko muri ico gihe ntangurane na ntonya kandi tubona ko hari ibintu by'iterambere nkabo rero bagira bati kumbure CS no ushobora gukoresha bijya by'impapuro z'ubu twitwimira ko hari ubwenge buke kuko nta bigwanya na gatonya kwemera kwabo nta bigwanya Imana na gatonya umva rero hari mu bwenge buke hari mu kutabona tabona kure
none mu bijyanye n'ukwemera kwa Patri Libora ariko aravuga nuko ubwamiro tumenye ko ababaye imbere yacu abadamu n'abandi bahaye imyaka ishika igihumbi amajana icyenda amajana ngahe twebwe tugezeho imyaka ijana mirongo itandatu mirongo ingahe umuntu aba yaranze wasanga asigaye agenda yandaza hariho rero mu bijyanye n'ukwemera ntawe nshira urubanza mu kwemera kwiwe ariko rero Imana iratubwira n'intumwa zaje yuko mu minsi ya nyuma hazoba icyo no kwita amadini menshi kwita ibyaduka mushaka no kuvuga ibintu hazi kuko urabwira abantu ngo ntimurye ibintu byimbugwa bivuye mu kuzimu cyangwa kuvuga imyumba ati bijumu n'ibiki n'ibiki kandi ari ibintu twahawe n'Imana ibyo ni ibintu biko bitwegereza ku minsi ya nyuma tutazi iminsi isigaye kwinganishwa ko ari n'ibindi bihumbi mirongo ibiri
mugabo aho yoba yitwa amadini y'ibyaduka cyangwa yoba ari bya bindi
biri kwemera ni ugufata byo twemera bamwe bagashaka kuzana ibintu bishasha mugabo ataho babikura mu by'Imana yavuze kuko babiye ngo bari gusoma cyangwa babikura hari abantu tumaze kuvugana ngo uti ubikura hehe akabibura uretse igitangaro cabaye ca Bikira Maria nta muntu avuga ngo aremera aheze aryame abyuka ajya gusa senga atajya kurondera imubeshaho ngo Imana iraza gusura kumumanurira ibishaka kumubesha urumva ko hari byinshi tweza kubangikanya uko kwemera mugaya Imana ikatubwira iki iruhande y'ukwemera mukore kandi mu biricuye kugira ngo banje kubiricuye ariko rero bamwe nabandi titobahora uko kwemera kwa ubishoboye gusa basigurira kugira ngo bashire kubona
igizumi jewe icaho na cha Yehova twemera gusa ibintu byanditswe biri muri Biblia setu la Bible fait autorité kuri twe
Ariko biragoye kumenya byose kumenya ngo icyo gitabo kibari kinini
yego nico bituma tubandanya twiga Biblia ku munsi tudahorereza
ego reka tubashimire muganga Karayuba Richard nibutse ko muri numwigisha muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'ubuvuzi
murakoze cyane
namwebwe Patri Libwa Kagabo turabakengurukiye ko mwitavye ubutumire twibutse ko namwebwe mwigisha muri kaminuza y'u Burundi mukaba n'umushakashatsi mu gisata ca philosophy
yego ndakengurukiye gose
Dushimire kandi na Sheikh Haruna Nkunduwiga nibutsa ko ari umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi akaba ari no mu gisata c'indero. Nibutse abari baduteze amatwi ko mwari ko murumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga kubijanye n'ikibanza c'ukwemera Imana mu gisata c'ubuvuzi. Aho twari ko turavuga kubijanye n'ukunywana k'ubumenyi bwo mu gisata c'ubuvuzi hamwe no kwemera Imana. Diane Ndonse narinda kiremesheje ndabakengurukiye.
Nawe Diane Ndonse tugukengurukire kuri ico kiganiro wadutunganirije tukibutsa yuko imisi yose mukurikira ibiganiro bijanye n'ico abanyedini bagona kubazo bitandukanye imisi ya kabiri mu kiganiro iwanyu mu ntara Nongaro duce dusozerere ikiganiro cuno musi mwakoze mwari ko muratwumviriza ariko imbere ko duhana gahindukira ndabatumye mu biganiro byacu bitandukanye byo mu masaha ari imbere muri byo harimo ikiganiro muri isanga muzakurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 igice saa 12 turaza kwashikiza makuru avugwa mu Burundi igice saa 1 naho nigice haza ko ari makuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Innocent Kimenyi yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Najwan bafashikanije muhinga bw'ivyuma na Genaze ni Nazwe Diane twari kumwe kuri micro tubifurize kubandanya muranigwa mu banyu no mu vyanyu.